turizera bivuye mu mutima ano majambo deje kuririmba na cyane cyane mu gitero aho umuririmbyi aririmba akavuga ati Yesu Kristo Yesu yapfuye ku bwawe Yesu yapfuye ku bwanje ego umwami yapfuye ku bwacu twese Imana ishimwe yapfuye ku bwanje murazi imbere yuko apfa yarasenze isengesho nashaka tubisome muri Yohana 17 ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana gica 17 ni isengesho y'umwami wacu Yesu Kristo haravugwa ngaha ku murongo wa mbere Yesu avuze ivyo arangamiza mu ijuru ati data igihe kirashitse shimagize umwana wawe ngo umwana agushimagize nkuko wamuhaye ububasha kubafise umubiri bose ngo abo wamuhaye bose abaho ubugingo budashira umuntu wa gatatu ubu nibwo bunge budashira ko bamenya wewe Imana yonyine y'ukuri nuwo watumye Yesu Kristo nagushimagije mu isi nonoseye igikorwa wampaye gukora mu gatanu nanone data ushimagizanye nawe ushimagirishije bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa mu kwa gatandatu nahishuriye izina ryawe abantu wampaye mu bisi barabawe urabampa kandi bitondeye ijambo ryawe mwongo w'indwi none bamenye yuko ivyo wampaye vyose biva kuri wewe mwongo munani nuko kwa majambo wampaye nayabahaye nabo barayakira bamenya vyukuri ko naturutse kuri wewe bakizera kwari wewe wantumye mwongo w'icenda ndabasabira sisabira bisi ariko nsabira abo wampaye ni vyawe na kuko ari abawe murongo w'icumi kandi vyanje vyose ni vyawe ni vyawe navyo ni vyanje kandi nashimagijwe muri bo murongo wa cumi na rimwe sinkiri mu isi ariko bo bari mu isi nanje ndaje kuri wewe data wera ubazigamire mu izina ryawe wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi murongo wa cumi na kabiri nkiri muri bo nabazigamiye mu izina ryawe wampaye narabashibamye ko kandi nta n'umwe muri bo yapfuye rubi atari wa mwana wo gupfa rubi kugira ngo ibyanditswe bishike cumi na gatatu ariko noneho ndaje kuri wewe kandi bimvuga ndi mu isi kugira ngo bagire umunezero wanje wuzure muri bo murongo wa cumi na kane nabahaye ijambo ryawe kandi ab'isi barabanka kuko atari ab'isi nk'uko nanje ntari uw'isi cumi na gatanu singusaba ngo ubakure mu isi ariko ngo ubarinde wa mubi cumi na gatandatu sab'isi nk'uko nanje ntari uw'isi cumi n'indwi ubeze mu kuri ijambo ryawe ni ryo kuri nk'uko wantumye mu isi niko nanje nabatumye mu isi cumi n'icyenda kandi nanje niyeza ku bwabo kugira ngo nabo babe bejejwe mukuri. Sinsabira bagusa, ariko ndasabira n'abazonyizera kubw'ijambo ryaba mirongo ine na rimwe, kugira ngo bose babe umwe nk'uko we Data uri muri jewe nanje nkaba muri wewe, ngo nabo abe ariko baba muri twebwe, ngo isi yizere ko ari wewe wantumye. Mirongo ine na kabiri, nanje nabahaye ubwiza wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Jewe mbe muri bo, nawe muri jewe, ngo bahingurwe babe umwe, kugira ngo isi imenye ko ari wewe wantumye, ukabakunda nk'uko wankunze. Mirongo ine na kane, Data, abo wampaye ndagomba kwaho ndi nabo bahabana nanje, ngo barabe ubwiza bwanje wampaye, kuko wankunze itanguriro ry'isi ritarashyirwaho. Datugororotse mirongo ine na gatanu, datugororotse, isi ntiyakumenye ariko jewe narakumenye, naba nabo bamenye ko ari wewe wantumye. Mirongo ine na gatandatu, namenyesha izina ryawe kandi nzoribamenyesha ngo urukundo wankunze rube muri bo nanje mbe muri bo. Umwami ashimwe kubw'ijambo ryiwe ryera, kubw'isengesho umwami yadusengeye. Yaritayeho abiwe gushika ku iherezo, maze aca asengera isengesho riduga ku Mana kuri Se, nk'uko vyanditswe hano. Yavuze ivyari bikenewe vyose kuva ku ntango, yarazi ivyari bigiye kuba, yarazi ko umwana wo kurimbuka ariho yarari, byose yarabizi. Uko niko yasavye, yasenze kandi acakora vyose kubwabiwe. Aravuga ati, sisengeye abagusa ariko nsengeye n'abazokwizera kubw'ijambo ryaba. Benda taba nabashiki bacu, turizera n'imitima yacu yose ko Imana yari muri Kristo, kandi ko yacunguye abari mu isi. Kandi nk'uko twaririmbye hano ngo Yesu yapfuye kubwawe, Yesu yapfuye kubwanje, ego umwami yarapfuye kubwacu twese. Anashimwe yapfuye kubwanje, ni byiza cyane. Ashimwe kandi turashimiye izina ryiwe. Ubu rero duhaguruke kugira ngo dusenge twese hamwe. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye bivuye ku mutima kubwa kino gihe cy'ubuntu kuno mugoroba. Turagushimiye kwa kino gikorane. Turagushimiye mwami kubona wagarukanye mwe Data ari muzima hagati yacu. Turanezerewe mwami, tuguhaye icyubahiro, ishimwe, kandi turagusenga Mana. Turagushimiye cyane mwami, hagati yacu kubona dushoboye guhurira hano twese hamwe, kuko mwami waduhamagaye imbere y'uko isi n'ijuru biremwa. Twarahiswemwo, waradutoye mwami, waradusengeye imbere y'uko tunavuka. Wari waratubonye mwami ko tuzoza, kandi ko tuzoba turi hano. Warabonye na kino gihe cyo kuno mugoroba, waduhaye vyose mwami, mbere n'ijambo rya muri misi iherezo waratumenyeshe mu buryo bw'ubushobozi. Kandi natwe mwami turashobora kwizera nk'uko abandi bizeye mwami, ko warungitswe, natwe turashobora kubona ko waturungikiye umukozi wawe muri minsi, intumwa yawe, kandi ukaturungikira ijambo ryawe. Kandi muri no minsi urafise intumwa warungitse mwami, kugira ngo dushobore kugabura ijambo ryawe ririgaburira abantu bawe. Turagushimiye kandi turaguhesha icubahiro kuno mugoroba, Mana yo kwizigirwa. Turagusavye kugira ngo uze kuri uno mugoroba, wakire ibifite uburenganzira kuno mugoroba mu buzima bwacu no hagati y'abantu bawe. Nuhezagire mwe Data mukundu wagarukanye muhira, nuhezagire vyose, uhezagire abashaka kumva ijambo ryawe Mana. turi hano kugira ngo twumve ijambo ryawe no kugwisa icyubahiro kandi twongere tugusenge mwami turagusabye kugira ngo ushire kure ibintu byose bitakubereye ibi byo tubuza amahoro mwami ubikureho mwami nta kindi dukeneye kumva atari amajambo yawe ivyo ukeneye kutubwira mwami turazi uko waduze ariko watusigiye ijambo ryawe mwami turanezerewe kandi turabigushimiye mana yo kwizigirwa dukeneye kuku no ku mana yo kwizigirwa dukeneye kuza ngo tugusabe dusengere mushiki wacu mwami urazi umubabaro arimwo urazi mwami bitagenda neza mu buzima bwiwe kandi wewe niwe muganga mukuru kandi niwe mutabazi mukuru akomeye turagusenze kandi turagusavye mwami kugira ngo ukore kuri mushiki wacu muri no mwanya mwami kandi ukeneye kwigaragaza nk'umuganga mukuru mwami we ivyimbibe ntambibe uzi haba mu Budagi mu buseruko cyake mu Burusiya ariho hose uri wa wundi izina ryawe nirishimwe izina ryawe gere izina rya Yesu haleluya amen twicare dushimira umwami kubw'amahigwe dufise duhawe gushobora kuba hano kugira ngo dushobore gusenga kugira ngo dushimire Imana yacu kuko kubyo ikorera abana b'abantu ivyo abantu bakora byo bizoshira ariko ivyo Imana ikora bihora bibe birashira kandi turashobora kuvuga ko yakoze ibintu bikomeye cyane ntibama Imana ntiyamirondera abantu benshi ariko irondera bake beza Imana ahantu hose irikirondera bayo ahishura kubakura ishobora kubasanga ikugurura imiryango igakiza igaheza gira kandi kishurira abayirondera nashaka kuvuga make nsome ijambo rimwe gusa murazi yuko niba ngarutse turumva ibintu byinshi kandi ibyo bintu ntibitunezera icyo bakiza nuko atacho no kwigira numva ntihagire n'icyo nongera kubona ariko nkita Imana gusa nkinjira gose mu ijambo ryayo nkava mu gisagara kimwe njya mu kindi nkava mu gikorana njya mu kindi kugira ngo nshobore gukorera umwami icyo nicyo kintu cyiza kiriho iyo twumvise ibintu umuntu wese turabantu akenshi turababara tugatangara tukibaza tuti ni ryari umugwanizi azohe bakatureka byabaye ngombwa yuko mpagarara gatoyi navuganye gatoyi namwe data Arthur kandi iyo twumvise ibintu nk'ivyo bidukora ko kandi akenshi ugasanga amajambo ababaje y'ibinyoma watagira mu kuri biba ari ibintu bibabaje cyane kandi umuntu akabona yuko Satani abandi arabareka bakaguma mu mahoro ariko nakeneye gutekereza nkaho umengo hari kibi namukoreye jewe nta kibi nakoreye Satani icyo nkora gusa n'ukwibutsa b'Imana yahamagaye kubwira abo Imana n'uguhamagara abo Imana yatoye kuvisa n'ijuru bitararemwa nta kindi kintu nkora abiwa ba Satani je ntabo nkora ko yarakwiye kundeka ngatekana sivyo none nta numwe mubiwe ntwara icyo nkora nk'abandi bakozi b'Imana mpamagara abana b'Imana abandi sindabahamagara no kumva ntibanyumva twasome kandi twumvise mutwa bwiza nko bwanditswe na Yohana ko umwami Imana yacu yakunze abiwe kandi ko yabageneye ubugingo kuzobona ubwiza bwiwe kuva isinijuru bitararema kuzobona ubwiza bw'Imana imbere isinijuru biremwa kandi muri Matayo 13 hariyo ababivyi babiri umwe yabivyi imbuto nziza no kuvuga abana b'ubwami mu gihe abantu bari baryamye wunda cyabiba imbuto mbi no kuvuga nabana bawamubi hano rero ni imbuto zibiri zidasa zitandukanye kandi zose zikura zibangabanga gukora zibiri nta na rimwe twabwira abantu ibihumbi twabwira abantu amajyana twabwira abantu 10 bangahe ntidushobora gusohora umuntu atahamagawe n'Imana ntibishoboka dufite ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana ni umuhamagaro uva ku Mana abandi ntibashobora kuwumva barashobora rimwe na rimwe kumva n'amatwi yabo ariko ntibashobora kwizeresha imitima yabo kandi bashobora gukurikira Imana igihe nasoma inkuru z'ukugeragezwa k'umwami wacu uno munsi haranditswe mu mirongo ya nyuma hano muri Matayo igice cya 4 umurongo w'icumi n'uw'icumi na rimwe buno Yesu aramubwira ati mva ko Satani kuko byanditswe nguhoraho Imana yawe aba ariyo usenga kandi aba ariyo usaba yonyine maze umugwaniza aramureka kandi abamarayika baraza baramukorera. Nategerezwa kwibuka inkuru z'ukugeragezwa k'umwami wacu ko byari bifise intango kandi byari bifise n'iherezo. Uwo mugwanizi yasimbiye ku mwami wacu n'inkomezi nyinshi agerakeneye kumutembagaza mu buryo cyangwa buriya, ariko kuyereza umwami yaramubwiye ati Satani mvako Satani kuko handitswe ngo ngoraho Imana yawe aba ariyo usenga kandi aba ariyo usaba yonyine. Nibaza ko umwami azoshobora kandi niwe azokangira umwansi kuko ibisigeho bihagaze ko ndababwije ukuri arashobora kuba ari umuntu asya cyangwa umugore wiwe umuntu afite imashini yo gusya. Niba Imana yahamagaye umuntu afite imashini akoresha imashini yo gusya kugira ngo akore igikorwa cyayo muri kino gihe, muri icyo gihe rero uwo muntu yaba umuntu cyangwa umugore ni ukuvuga ngo uwo ari we wese umwami yahamagaye azogwanywa na Satani. Nicyo gituma ndabasabye mwemere ibyo ndiko ndavuga. Ibi ntibiraba umuntu ku ruhande rwiwe, aho bibiraba igikorwa cy'Imana kandi n'intambara y'umujyo bw'imwemu, kandi intambara ntibera mu birere ariko iyo ntambara ibera hano ku isi. Muri numurongo wa 11 haranditswe ngo wa mugwanizi acaramureka. Iri jambo narikunze cyane. Umuntu wa 11 maze umugwaniza aramureka kandi abamarayika baraza baramukorera. Ibyo nibyo nifuza yuko wa mugwaniza atureka atahure yuko atacyo bimaze kandi abamarayika maze baze badukorere. Iherezo ry'inkuru zo kugeragezwa k'umwami wacu nuko Satani yahavuye amureka maze abamarayika baraza baramukorera. Iri jambo ryambereye nk'ihumure nk'iryo kumpoza, ariko hari ikintu nifuza kiri muri jewe. Umuntu wese burya ariho kuko agatsika gitera, ariko ikigeragezo cyo tuma acika kiri kugwembe kandi gifashwe n'akantu ubusa. Ibyo turabyemera tutahiga imanze, ariko umwansi natekereze atahure kwatazo atana kimwe azogira abana abantu b'Imana ashobora kubakorera ibibi byinshi nibyo ariko na mu b'Imana yageneye ubugingo kugora ubwiza bw'Imana imbere y'uko isi biremwa nta n'umwe azohara nta n'umwe azobura twakurikiye gusomwa umwami yavuze ati sisengera bisi aho tutatwumva ko ari abantu batagenewe ya mahigwe ariko kubo wamaye imbere y'uko isi iremwa nari turazi ikangahe yashimangiye icyo kintu yuko imbere y'uko isi iremwa twari twaratowe n'Imana kugira ngo tube abahungu n'abakobwa b'Imana kandi dushobore kuzoraba ubwiza bw'umwami ariko tukigira ikintu kituragishinga twese kandi dusenge kugira ngo uno murongo muri Bibiliya ushitswe vuba kugira ngo Satani wa mugwanizi ateyomoke maze abamarayika baze badukorere mwavuga muti abamarayika babwirizwa kuza maze bakadukorera ego barashobora kuza bakabikora ego ibyo ntacyo bizodutwara haba kuri twebwe haranditswe mu Heburayi igice cya mbere kandi ashaka kubisoma Heburayi igice cya mbere haranditswe yuko abamarayika barungikwa kugira ngo baze gukorera abazoragwa ubugingo Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 12 umurongo wa 13 na 14 ariko ninde mu bamarayika yigeze kubarira ati cara iburyo bwanje ushitse aho nzuhindurira abansi bawe indava yo musubirenge byawe mbega abamarayika bose simwe muzikorera zitumwa gukora igikogwa kubw'abazoragwa agakiza kubw'abazoragwa agakiza umuntu wa 14 mbega abamarayika bose simwe muzikorera zitumwa gukora igikorwa kubw'abazoragwa ijambo gukorerwa n'ijambo risobanuwe neza zitumwa gukora n'ikintu mu mvugo yacu n'ikintu gitandukanye ariko abantu ahandi ngo ni mwe muzikorera zitumwa gukora igikorwa kubw'abazoragwa agakiza aya majambo abiri yanjemwo maze kwiyumvira ivyo umwansi yibwira muri we ivyo yibwira muri we azomenya ntankeka azobimenya sinzi nimba azi byose Imana nizi byose byo ndabizi ariko umwansi azi gusa ibyazi nyene nta kindi kirenze ibyo ariko yategerezwa kumenya ikintu kimwe Imana irafise umukuku umukabantu yacunguje amaraso kandi umwansi yaratakaje uburenganzira kuri uwo mukumbi kuri abo bantu bacunguwe n'amaraso yaratakaje uburenganzira ibihe byose arashobora kubarega arashobora gukora ibyo ashaka ariko azogumana umwami azogumana n'abiwe umwansi azobindava y'ibirenge by'umwami kandi umwami azonesha ari kumwe n'abiwe bose yabana umuntu yigenga no kwicaye maze nkabwira Satani wa mugwanize nti nawe ni wicare ariyo umuntu ahagurutse mu izina ry'umwami Satani nawe acahaguruka kandi ibyo ntibitangaje iyo tusome muri Bibiliya ntakitangaje twizere kandi dusengere twese hamwe kugira ngo Imana yishure amasengesho kandi ikintu kibabaje gishobora kudushikira muri ino minsi y'iherezo nimba tumaze kuvuga ku masaha ya nyuma cyangwa iminsi ya nyuma ubure turashobora kuvuga ku minota ya nyuma n'amasogonda ya nyuma imbere y'ukuza k'umwami. Kandi nitutakoresha uyu neza uyu mwanya dufise, umwanya w'igiciro dufise, kandi niba tudashobora kuwucungura nk'uko twabwirizwa kubikora, kugira ngo abanyuma bashobore guhamagarwa. None mubona twoba twungutse iki? Ni igiki twoba twungutse twebe nk'abizera dutumye ubuzima bw'abandi bugira ingorane? Mbega none twoba twungutse iki twebwe nk'abizera dukoze ibiriko birakorwa nk'ibyo abandi bakora? Twoba twungutse iki? Udutwenga ni wa mugwanizi, kuko we biramworohera. Muri iminsi iheze hari ibintu naronse bidafite ikibanza hano, ibintu inyandiko ku bintu tutategerezwa kuvugira hano. Ubonye ukuntu imwemu y'ikibi ikorera mu banyamadini. Ntidushobora kubivugira hano, ariko mu isi yose ndizera ko Imana, nk'uko nabivuze mu kanya gaheze, izo nezo tuneshereza muri vyose. Ariko rero tubwirizwa kubaho muri kino gihe tukumva ko ukuboko kw'Imana kuburyo umwami wenyene kugezaho umwami wenyene ubwiwe aca inzira kugira ngo dushobore kuyikorera twidegemye atangorane. Niba ntegerezwa guhangana n'ivyo vyose, none n'igikisigaje gukora? Ni gute no kwishyira mu biganza by'Imana kugira ngo inkoreshe? Noshobora gute kuyikorera? Ndabikora, nta nkeka ndabikora, ariko umubabaro mfise nta wundi ashobora kuwumva. Nashaka gukorera Imana mu gice cy'ubuzima nsigaranye kubaho ngara ku isi, nkoresheje ndayishikaniye umutima wanjye wose n'ibiri muri jewe vyose. Nashaka kandi kuzobona iherezo ry'igikorwa cy'Imana no kuzibonera intsinzi y'Imana yo igororotse y'ukuri, ndabe intsinzi yayo iri kumwe n'abantu bayo. Yo we yanesheje igolgota ntiyanesheje gusa kandi ngo yongera duhe intsinzi, si ibyo gusa yakoze, ahubwo yaranesheje kubwawe no kubwanje. Iyo ntsinzi kirongere arayiduha wewe na jewe, agakiza gashitse nk'uko wa muri mvya biririmbye kandi Bibiliya ivyigisha. Kandi aho gakiza gashitse kari muri Kristo wanesheje, dushaka kukaronka maze dutere tuje imbere dufise vyizigiro mu kwizera. Ndizigira yuko nk'uko nabivuze ko vuba umwanzi azoruhira guteshwa te, kandi umwami mbere n'abamarayika biwe bazoshobora kuza badukorere. Umumarayika byose birashoboka. Umumarayika araje kuri Zakariya nta mumarayika turindiriye kandi dukeneye kwigwa turabisaba, ariko ku Mana byose birashoboka. Kandi ibyo ntangaza, Imana ikoze ibintu bidasanzwe mu bantu bayo muri kino gihe, muri icyo kino gihe cy'iherezo. Ariko kubw'ibyo birakenewe yuko itwishurira dushobore kuyikorera atangorana dufite mu mitima yacu. Kandi nibyo nifuza, ndibaza yuko ubuhanuzi ibyavugishijwe wa mutamakazi Mukazi Jackson yavugishijwe hariya muri Afurika y'Epfo inyuma y'ikorane kuribo cyari kintu kidasanzwe kuko bari bakurikiye itegeko ryo gutoza amashikanwa yuko impano zibanza gukora imbere y'ikona gitangura hari ahantu navyanditswe nace navyandika hari handitswe yuko banditse yuko Imana izonshumbusha kabiri kubw'ubuntu umunezero bo n'ivyo mfise byose Imana izonshumbusha kabiri kubw'ubuntu umunezero bo n'ivyo mfise byose izo kandi nivyo nifuza sijeje nyene ndanavyifunda kubw'urukundo nkunda abantu ndabibifuriza mwese iyo abana abakozi b'Imana bahawe ikintu niko nako bagitanga kandi iyo bagihawe niko nabantu baca bahezagirwa iyo bagice bahabwa baca abantu nabo barahezagirwa ndazi ku Imana yaduhaye byinshi kandazi yuko Imana gifite byinshi byo kuduha kandi uko iduha niko nako dushobora kubwira abantu ivuga yuko ikeneye kuduha umusesekara ibisesekara kandi cyo gituma dushaka gusenga kandi ukeneye no kwizera ndabashimiye bivuye ku mutima amasengesho mwasengeye byari nari nkeneye kuruka uno munsi ariko ibi bintu ndababwiye ndabihawe ndiko ndaza natekereza kuvyiyumvira ko uno munsi ni kuwa gatanu narinzi ngo niyumvire ndavuga nti sinoruhuka hari igikorane ntibishoboka ndashimira Imana kubona ndi hano kandi abifurije bivuye ku mutima umugisha uva ku Mana amen duhaguruke dusenge data turagushimiye bivuye ku mutima kubwa kino gihe cy'ubuntu mwami tuje kuri wewe twese hamwe wewe mana mwami turasenze kugira ngo ikibi kiburu burenganzira cyari gifise muri kano kanya mwami umwansi turaramu ya maso kuri wewe kandi turategeze satani mwami najanza kugwa mu izina rya Yesu Kristo haleluya mukozi wawe ashobore gukorera yidegemvya yewe mwami kuko wamutoye mwami kandi waramuhisemwo kubw'icyo gikorwa nyene mwami izina ryawe nirihabwe icubahiro izina ryawe nirihabwe icubahiro umwagazi ntamahabwe icubahiro ubundi we bidashira dushimire umwami turagushimiye mwami kuba kino gihe cy'ubuntu nuturongore kandi uyobore mwe ndata mwami nukomeze kumuhezagira ukore kubujya ba umugisha kubandi hezagira abantu bawe izurike nejo uzuba hezagira bo watoranije mwami ari hose mwami waratugiriye ubuntu mwami uzokomeza gukora mwami unuhamagare abanyuma mwami nabari mu Bushinwa nabari muri Thailand n'ahandi yewe mana nuhamagare abanyuma mwami urakoze kubw'ivyo nuhabwe icubahiro nuhazagira abaje kuri umugoroba nuduheze tugume mu mugozi w'urukundo mwami gushikaho tuzibonera ibyo twizeye niryo sengesho ryanje ewe mwami haleluya izina ryawe nirihabwe icubahiro amen.